kuri radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba umunsi wa kane itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri uno mugoroba.
Mubana bato barakundana ariko abantu bakuru ntabwo bishoboka. Njye niko mbibona kuko njye ubwanjye nigeze kubwira umukecuru mu buryo bwo gutebya. Nabwira si umukecuru ugiye kubona ukabona nkuzaniye umukobwa w'umufuto. Arambwira ati nyine nta kundi nabigenza ariko wunzaniye inzigo.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda avuga ku kibazo cy'ubumwe ku bijyanye n'amoko hagati y'Abanyarwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye urugendo rw'abakuru b'ibihugu ba Afrika bari mu Burundi kumwe n'ikiza Zika, n'inkuru zerekeye Sudani y'Epfo n'amasezerano y'ubumwe muri ico gihugu turabashikiriza mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yabonanye n'umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo kuri uno munsi wa kane mu ntumbero yo gufasha ngo amasezerano y'amahoro agamije guhagarika intambara ya gisivile muri icyo gihugu apfundikwe. Urugendo rwa Ban ku mugwa mukuru wa Sudani y'Epfo i Juba rubaye mu gihe leta ya Sudani y'Epfo n'abatavuga rumwe nayo bariko baragerageza gushinga leta igizwe na bose. Muri yo umukuru wa Baroberi Rick Machar akaba zoba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Avugana n'abamenyesha makuru inyuma y'iyo nama ya Ban Ki-moon, umushikiranganji wa Sudani y'Epfo hajejwe imigenderanire n'amakungu, yavuze ko Perezida Kiir yemereye umunyamabanga mukuru wa ONU yuko yiyemeje gushira mu ngiro ayo masezerano y'amahoro. Uwo mushikiranganji yavuze ko Ban yemereye kandi umukuru w'igihugu yuko agiye gusaba yivuye inyuma umukuru wa Baroberi Rick Machar kuja i Juba mu maguru masha kugira leta mfata kibanza y'amahoro kandi igizwe na bose ishingwe. Umukuru w'igihugu cha Somalia atangaza ko abasirikare b'abanyakenya bari hagati y'ijana na 180 n'amajana 200 bishwe n'abagwanyi b'abayisilamiste bateye ikambi ry'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika iri mu bumanuko bushyira uburengero bwa Somalia mu kwezi kwa mbere. Perezida Sheikh Mahmoud yatangaje ivyo bitigiri mu kiganiro yatanze kuri sheni ya television ya Somalia ku mugoroba wejo ku munsi wa gatatu, inyuma yaho abajijwe impamvu yari muri Kenya mu bikorwa byo gupfuba abo basirikare ba Kenya. Perezida Mahmoud yavuze ko iyo imisore iri hagati y'ijana na 180 n'amajana 200 irungitswe muri Somalia kugarura umutekano bishwe mu gitondo kimwe si ikintu cyoroshye na gato. David Abonyo, umuvugizi w'umushikiranganji wa Kenya ajejwe kwivuna bansi, yaciye yihutira kubeshuza iryo tangazo rya Perezida Mahmoud. Avugana n'ikinyamakuru cyo muri Kenya The Star, Obonyo yavuze ati umukuru w'igihugu cya Somalia hategerezwa kuba ariko akorana na Al-Shabaab. Ati bitigiri avuga birarenze na kure ibitigiri biba bigizwe na peruto imwe y'abasirikare. Igihugu cya Kenya nticigeze gitangaza igitigiri cy'abasirikare bishwe n'abagwanyi ba Al-Shabaab muri ico gitero cyagizwe ku ikambi ya gisirikare mu gisagara cya El Ade, ariko Kenya iremera ko yari ifiseyo igitigiri cy'abasirikare bangana na peroto imwe. Umugwi wa Al-Shabaab wo wari watangaje ko wishe abasirikare ba Kenya barenga ijana vyonyene. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi ONU OMS ritangaza ko atabimenyetso bihari byerekana ko ikiza Zika candukira abana bakiri bato biciye mu maberebere, igahanura ababyeyi banduye ngwara kubandanya bagaburira abana babo kandi bakanabonsa. OMS yasohoye itangazo ivuga ko iyo ngwara ya Zika yibonekeje mu maberebere y'abavyeyi babiri, ariko ngo nta bimenyetso vyerekana ko abana babo bakenyezi bagwaye iyo ngwara ishobora gufata abo bana. Impanuro zishikirizwa na OMS zivuga ko akamaro kari mu konsa uruyoya karenga na kure amakenga yariyo yose yoba hari yuko umuvyeyi ashobora kwandukiza umwana wiwe iyo ngwara ya Zika. Zika yashizwe ku rugero rw'ingwara zibangamiye isi inyuma yaho mu gihugu cya Brazil hibonekeje igitigiri kinini cy'abana bavuka batameze neza kandi akaba ari nacyo gihugu gisanzwe giheruka kwibonekezamwo abantu barenga umuriyoni umwe banduye uyo mugira wa Zika. Icyo kiza kimaze kwandukira abantu batari bake mu mwanya muto cyane muri Amerika zo hepfo. Murumva radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook no kuri Twitter, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Duhera makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda mu gihe komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda yerekana ko inyuma ya genocide yakorewe abatutsi abanyarwanda biyunze ku rugero rwa 92 n'ibice 5 hari imwe mu miryango ikerekana ko bigoye gushingira kubera ikibazo cy'amoko. Abaganire n'Ijwi rya Amerika bemeza ko iki kibazo cibonekeza cyane bageze mu zabukuru kuruta mu rwaruka. Eric Bagiri Busa yadukoreye icegeranyo kuri iyi mibare murantunga kuri iyo mibane hagati y'abanyarwanda. Tumutega amatwi.
Ubushakashatsi bushya ku bumwe n'ubwiyunge bwagiye habona mu kwezi gushize bugaragaza ko abanyarwanda 92 n'ibice 5% bageze ku bumwe n'ubwiyunge. Iyi raporo ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ishimangira bidasubirwaho ko abanyarwanda babanye mu mahoro n'ubworoherane. Bimwe mu byagendeweho muri ubwo bushakashatsi birimo imibanire hagati y'abanyarwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi. Ni raporo yasanze twaratangiye gukurikirana inkuru ivuga ko mu miryango imwe n'imwe bikigoye kwemerera abana babo gushakana badahuje amoko yaciwe hariho hose. Amoko ni ingingo ifatwa nka kirazira kwitangaho ibitekerezo kubera umurongo wa Leta y'u Rwanda ihagazeho abenegihugu n'abanyarwanda, nta mututsi, nta mutwa, nta n'umuhutu. Bamwe mu bemeye kuduha ubuhamya bwabo bavuga ko ikibazo kiri mu bakuze kuruta mu rubyiruko. Avuga ibyamubayeho yasabye kutamenyekana ku bw'umutekano we.
Mu bana bato barakundana ariko abantu bakuru ntabwo bishoboka. Njye niko mbibona kuko njye ubwanjye nigeze kubwira umukecuru mu buryo bwo gutebya, nabwira si umukecuru ugiye kubona ukabona nkuzaniye umukobwa w'umuhutu. Arambwira ati nyine nta kundi nabigenza ariko wabunzaniye inzigo.
Uyu nawe yatubwiye ko hari cyabiziho.
Nzi umukobwa akundanye n'umuhungu igihe kinini, umunsi yafashe gahunda yo kujya iwabo. Ise yamubajije ati se uyu muhungu n'uwo kwande? Ise asanga azi iwabo w'uwo muhungu ko ari abahutu. Icyo yamukoreye se amubwira ngo ntuzongere kumugarura hano, kandi umukobwa we n'uwo muhungu bari bamaze gutangira gupanga ibirebana n'ubukwe. Kuva umunsi nibwo byahagaze nyine umukobwa ashakira ahandi.
Ingingo y'amoko kubera amahano yateje mu Rwanda yaraciwe mu ruhame, ariko mu mutima hashobore kuba ari kure koko. Uyu muntara y'iburengerazuba mu kwa 7 kwa 2015 yatangaga ubuhamya ku byabaye muri 94.
Bavandimwe bacu ngo twagize ibyago dore gacaca yaberaga ha abahutu batwe imvare. Babare mu babare. Babare ni bagize. Babare. Ukunimo kusa mu babare ndo n'umusaza.
Nubwo ari ingingo izira kuyiganirira habona mu buryo bwatuye ahanini bamwe banga gushinjwa ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi byayikomokaho, uyu musore duhimbye nshaka batenda yemera Ijwi rya Amerika ko yakundanaga n'umukobwa badahuje ubwoko, yadusabye ko Ijwi rye ryahamara umwimerere.
Yewe nakundanye n'umukobwa none ngeze kuri université, nawe yararangije secondaire icyo gihe araza arambwira ati rero ati bya bintu ati ndabona bitari gukunda. Ndamubaza se byagenze bite, arambwira ati ntureba umugore wa anko yaje aza mu rugo arababwira ati uyu mukobwa ari gukundana n'umuhungu atubwo nawe urabyumva mbega atubwo nawe urabyumva none ndamubaze se wansobanuriye neza ushatse kuvuga iki arambwiye ati nyine atubwo tarya nti wambwiye ko wavukiye ngiburasirazuba ikibungo atubwo nyine atubwo nawe urabyumva ati nyine yazanyemo bya bintu bya moko niki
amoko abyaye mahari nshaka batenda yasigaranye ishavu
mu byukuri genocide yabaye mfite imyaka 5 we noneho yavutse 94 genocide isa ni yarangiye urumva ko ari ibintu yumvise nawe ntabyazi uko kugenda bihabwa n'ababyeyi n'abantu bakuru niki yarabitoye byarambabaje cyane rero kubona umuntu mwana ukiri muto mu byukuri umunyarwanda turasa tumeze kimwe turya bimwe dukora bimwe dutuye hamwe twize amashuri amwe twagize gute kujya kumva nkumva arambiye ngo amoko ngo ibiki numvise mbabaye numvise ari ibintu bitumvikana
ibibazo by'imibanire isa nidashoboka kuri bamwe hagati y'abahutu n'abatutsi mu Rwanda abakiri bato basanganyira bajyazana ari abageze mu zabukuru banyuze mu mateka asharira ya genocide umwe mu barokotse genocide ni mama w'abana batatu
bavuga ko byoroshye mu Rwanda kuba bavuga ngo umuhutu n'umututsi bagiye kubana nubwo bitagaragara ari nacyo kibazo gihari abanyarwanda ntabwo babigaragaza hanze nk'inama y'umuryango iraterana bakanakugira inama hari n'ushobora kukubwira ati ko ugiye kuvanga imiryango ntibaho biracyahari uretse ko birimo kugenda bicika ugereranyije na kera
abageze mu zabukuru babonye amahano ya genocide by'imibanire babyumva bitandukanye Ikimironko mu mujyi wa Kigali mu mudugudu w'abashesha kanguhe barokotse genocide. Uyu musaza yemeje ko nta mukobwa mutasigaranye ngo abe yamushyingira.
Ubaye umufite ubu ngubu wa mushyingira umuhoto?
Oya. Oya sinamushyingirayo. Sinamutangayo cyangwa fatwaho.
Atandukanye ariko n'umukecuru umuturanyi we.
Nta muntu dushaka nta mututsi nta mutwa turashaka kutubamamo. Twese tukaba abanyarwanda. Bya bindi bya kera ngo ni umuhutu n'umututsi n'umutwa bikavaho.
Ufite abakobwa batoya?
Oya.
Ubaye umufite ubu ngubu wa mushyingira umuhoto?
Nta mushyingira. None se umwe n'ubwiyunge dushaka n'iki?
Ibivugwa n'uyu mukecuru birahura n'ibigaragara muri imwe mu miryango yagiye ishyingirana kandi bamwe barahemukiye abandi ugasanga babanye mu mahoro.
Aho tugeze ntabwo turi perfect. Turagera mu gukiranuka ariko turi mu gukira neza turagenda turi mu rugendo. Uravuga uti hari abagabo n'abagore bakibuza abana babo gushakana. Ntabwo njye byantangaza kuko abo babibabuza bafite ibikomere ntibarakire. Ariko hari n'abashakanye. Hari abo nanjye nashingiye. Urumva rero n'urugendo.
Uwo ni Bishop John Rucyahana Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda asubiza kuri iki kibazo cy'imibanire idashoboka kuri hamwe na hamwe kubera moko. Abakiri bato babwiye ijwi rya Amerika ko bigoye ku bumwe n'ubwiyunge bwagerwaho ku gipimo cy'ijana ku ijana.
Ni ukuvuga iki kigero turimo azaba ari abantu basigayeho bakuru. Ntekereza ko n'ubundi bizafata igihe kitari gitoya kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge ijana ku ijana bibe bihari. Nkanjye icyo nakubwira mfite umukobwa dukundana tudahuje ubwoko kandi turakundana keretse nabwo ntihaze imbwa by'ababyeyi.
Mu bushakashatsi buheruka bigaragara ko byibura 95% batewe ishema no kwitwa abanyarwanda bugaragaza kandi ko 97% bemeye ku bwiyunge bwongereye imibanire mu gihe 83% bemera ko bakoze genocide kandi biyunze nubwo biri uko ubwo bushakashatsi bugaragaza ko abanyarwanda bagera kuri 22% bashobora gukora genocide babonye urwaho hari kandi 27.9% bakibona mu ndorerwamo y'amoko abandi 25% baracyarangwa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide umurongo leta y'u Rwanda ihagazeho kandi bigoye kuba yateshuka nuko abene gihugu bakwibona mu bunyarwanda kuruta kwibona mu moko Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Eric Bagirubusa kuri iyo nkuru tukiri mu Rwanda ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro mu Rwanda bwipfuza ko abanyagihugu bose boza barakoresha ibintu bikorewe mu Rwanda niyo ntumbero yatumye ubwo bushikiranganje butunganya ihayanishwa y'ibikoregwa ariyo bita exposition icyo bise made in Rwanda inkuru ya Tabita Mukamusoni
Mu gihugu cy'u Rwanda ivyinjira ni byinshi kubisohoka iyi nyungu kuvyinjira ari faranga rimwe igihugu gihomba 3 mu kiganiro kwamenyesha makuru urongoye urunani rw'abikorera utwabo Benjamin Gasamagera yavuze ko ihayanishwa y'ibikorerwa mu Rwanda rizotuma abanyarwanda n'ababa mu Rwanda bose bamenya ubwiza bw'ibikorerwa mu Rwanda n'ivyo ari byo bashobore kumenyera gukoresha ibiva mu gihugu cyabo
Made in Rwanda Expo ahani ningira ngo kwabonye bamwe muri mwe umwanya wo kubiganiraho igamije cyane cyane ukangurira abanyarwanda gukoresha ibintu bikorerwa mu Rwanda kubera ko icyagaragaye hari ibintu byinshi mu Rwanda usanga dufite ariko kandi byiza no kurusha n'ibiva hanze ariko ugasanga rimwe na rimwe wenda ntitubizi kuko bidafite uburyo bwo kutugeraho twashatse rero uburyo twabihuriza hamwe kugira ngo nabantu baza gusura nabo babone uburyo bwo kubibona.
Ikindi leta y'u Rwanda yifuza muri rihayanishwa nuko ivyinjira vyo babike kubisohoka kuko vyabonetse ko ari ikinogo kinini hagati y'ivyinjira n'ibisohoka.
Iyi expo rero nayo iri mu buryo bwo kugira ngo izadufashe kugira ngo mu isoko ryacu habonekemo cyane cyane ibicuruzwa twikorera yaba mu isoko ryacu. Icyo gihe ibyo tuvana hanze bizaba bike kubera ko tuzaba twakoresheje ibyo twikorera ariko tunajyane no hanze na expo.
Inyuma y'ikiganiro kubamenyesha makuru nashimye kuja kuraba aho iryo hayanishwa ririko rirakoregwa aho bariko baritegura kugira ngo bugurure ibibanza kuko rizotangura kuri wa gatanu. Abadandaza benshi baraho batweretse ivyo baje kwerekana banasiguriye uko ibintu vyabo bikogwa.
Niba tuvugana twebwe na niba yandukora isabune bagagarika nyine importation ziva hanze no kuvuga ngo izo sabune zacu zizakundwa abanyarwanda bazimenye bazikoreshe none kwa kundi tujyana tuzikoresha niko bizagabanya importation zani masabune ava hanze kuko rimwe na rimwe nk'igihe wasanga yenda nizo sabune yenda tuzikora ariko ugasanga yenda ntabwo zihagije ku isoko bikangwa mwenda k'abaturage yenda bakenera nyinshi yenda inganda yenda zikora bikeya bikangwa mwo kwitabazwa ibyo hanze.
Koregisi umugira neza aba ndi umuyobozi wa company twa Karere Group Limited ikaba ari company ihinga ibijumba byitwa Orange tukanabitunganyamo mu product atandukanye yitwa Vita harimo amandazi amakeke imiga ati ariko by'umwihariko tukaba dushaka no gukuramo makaroni avuye muri cya kijumba. Ibi byose uri kubona hano nibyo twikoreye mu ruganda rwacu cyane ko ikijumba cyo turanakihingira ubwo ngo turabihinga twamara kubihinga tukabizana ku ruganda twamara kubizana ku ruganda tukabitunganya neza tukabikushyira mashini imashini igakuramo ibintu byose binubona bitandukanye twagiye dukuramo.
Ubwo birashoboka none ku munyarwanda cyangwa umunyarwanda kazi yambara cyangwa agakoresha ibikorerwa mu Rwanda gusa mu gihe abenshi bavuga ko ibikorerwa mu Rwanda bitaba bifise ubwiza nk'ubwo ibiva hanze. Uyu mwigeme naho mu myambaro yiwe atavyinshi byakorewe mu Rwanda birimo
bya birashoka byakorewe mu Rwanda ruketo nambaye n'uruhu n'inkweto ncuruza n'uruhu ni natural biba byizi bayo prodigy igihugu cyawe kugira ngo nawe ndubereke ko mushoboye kandi mufite byiza byinshi kurusha ibyo mu mahanga. Urubyiruko cyane cyane cyambe ndabushishikariza kwikorera kwihangira imirimo no kubumvisha ko dushoboye kandi ari byinshi twagiye ko nitwe moko y'igihugu cyane cyane kwambara umukandara w'uruhu bawambaye neza inkweto zikozwe mu ruhu bega nyina ari ibintu byinza kandi bishimishije.
Mu bushikiranganje bw'ubudandaji bavuga ko gushaka ko abanyarwanda bakoresha ibikorewe wabo bitavuga ko baba bikwije ariko nukugira hagabanuka ivyinjira gucyo ibisohoka navyo bigwizwe amahera y'agaciro ashobore nayo nyene kwinjira ku bwinshi. I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya gaheze inama ihuza abategetsi bakuru b'ibihugu bagendeye igihugu cy'u Burundi babonanye n'abakuru b'imigambwe mu Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije turi kumwe hano muri studio afise abo yavuganye nabo kuvyerekeye iyi nama. Frederic Nkundikije, iyo nama yagenze ite?
Urakoze Oriane. Mukanya, iyo nama ntikirangira tukaba rero duhiriwe duhishije turi kumwe n'umutegetsi umwe yari muri iyo nama mufasoni konsili nibigira akaba umukuru mugambwe uprona madame konsili. Mushaka kutubwira ukuntu iyo nama yagenze? Mura tubabarira ngaha mu vyuma biratugoye gato ariko nibaza ko turi kumwe n'umufasoni konsili harongo uyu mugambwe uprona. Muratwumva madame?
Ego me nagira amazi kubashimira kuri ico kibazo kuko ubunyene mumbajije niho tugiheza ibiganiro twari ko tugirana n'abakuru b'igihugu.
Mutubwire amajambo make ivyashikirijwe n'ibiki ingingo zikomeye zo yashikirije?
Amajambo make abanyamigambwe bose twashikirije uko tubona kandi izo zose twabishikiriza dufatiye ku bibazo bine batubajije. Babajije bati mbega ku by'ukuri hariho krize mu Burundi. Icya kabiri, kuva amatora abaye mubona hariho akarusho. Icya gatatu, mubona none ibiganiro bibaye byoheza bikagenda gute hoganirwamo ibiki? Icya kane, batubaje bati umunyamabanga mukuru wa ONU aheruka iwanyu wewe yavuze iki
kuri ibyo bibazo byose? Mwisho iki
bagiye kubitubaza tuamaze gushikiriza uko tubona ibibazo mu Burundi
kuvyerekere uhagarara uri mu Burundi mwebwe kubganye mu yona gute inyicuzo zotegwa gute
icambere na mbere no gukenguruka kuko ibindi bihugu bitanguye kutugendera biribonera neza ingene igihugu kimeze kandi bitanguye kutugendera byerekana ko bidufite ku mutima mugihe bidufite ku mutima nkuko babishikirije bonyine bavuga bati nimudufashe kubafasha turashaka yuko igihugu kiva mu ngorane kukubera igihugu kiri mu ngorane n'ibindi bihugu bibanye mbere n'isi yose irashobora kugira ingorane nimudufashe rero kubafasha ubu rero ikibazo gikuru ni twebwe abarundi kuraba neza ingene kufashanya kugira ngo nabo badufashe rero nta handi bizoca atari mu biganiro kandi nibyo twiyemeje ko ibyo biganiro bizoba kandi tuzobijamo
duhereye nk'ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cerekeye aboja mu biganiro ko nico kintu kivugwa cyane rwose muri iki gihe leta y'Burundi iravuga ko ibyo biganiro atanumwe avyimiriwemo ariko ikagaruka ikavuga ko abagirizwa ubwicanyi cyane yabagize uruhara muri kudeta batarimwo kubganyu ico kibazo nyamukuru cotorerwa inyishu gute abategetsi bakivuga kwiye
abategetsi uno munsi ivyo ntitwabivuze baguma babwira bati habe un dialogue global ntitwigeze twinjira kuvuga abojamo n'abatojamo kubwo umugambi w'adasigana y'iprona tukagira tuti ico nico kibazo ca mbere cobanza kwigwa kugira ngo abaja mu biganiro bamenyekane icyo rero kubera tutaracicarira ngo tucige kandi aba baserukira ibihugu ba chef d'etat baje tutigeze tucingiramo tukivuge kuko ahanini bavuga bati ikibazo hari habavuga ngo ikibazo ni manda nabo bati icyo iyo manda byaraheze amatora yarabaye mugabo hari ingorane dushaka kubafasha ikudufasha rero ni kugira ngo ibyo biganiro bibe abojamo rero nico kintu ca mbere coheza kigaharigwa kugira ngo tumenye abajayo n'abatajayo kuko haracyariho ikibazo
kuvyerekeye ikibazo babajije kimwe mu bibazo babajije cakarusho kuba kamaze kuboneka kuva amatora abereye mwacishuye gute
akarusho kamaze kuboneka nuko uno munsi uravye ko hari mu kwezi kwa kane canke kwa gatanu canke kwa gatandatu 2015 nuko uno munsi biri amatora yaramaze kuba sico kimwe inzego ziriho ziriko zirakogwa kandi ivyerekana nuko ibihugu bitanguye kutugendera zerekana ko hariho akarusho tugira tuti abantu bose barahagurutse kugira ngo bafashanye ikibazo c'u Burundi gishobore gutogwa inyisho
imbere yuko abo bategetse babaza ibyo bibazo mwatubwiye ko mwari mwashikirije ku ruhande rwanyu aho navuga umugambwe uri ku butegetsi mwashikirije ivyipfuzo by'ukuntu uruhagara rwo mu Burundi rwotorerwa umuti murashaka kuducira ku mayange mukatubwira ivyo mwashikirije
twebwe jewe ku izina ry'umugambwe wa Desigana Iprona ivyo nashikirije sinabishikirije ku mugambwe uri ku butegetsi kuko jewe sindi mu mugambwe uri ku butegetsi navuze ku bwo mugambwe wa Desigana Iprona twebwe twashikije tuvuga ko ibiganiro ari byo byamye bitora inyishu y'ingorane ziri mu Burundi ibyo biganiro rero hariho umugwi washizweho hagati mu gihugu ko nawe nyene woheza ukakurikirana biba ibibera hagati mu gihugu n'ibibera hanze y'igihugu twebwe twongeye dushikiriza tuvuga tuti kandi ibyo biganiro ntibizoryoha mu gihe tugifise abarundi impunzi nyinshi ziri hanze kandi nazo ifise icyo ziterera ikindi twashikirije mu gamo d'Esigana Iprona tuvuga tuti ibiganiro byose bizoba igikuru nuko bitaza bihonyanga amasezerano y'Arusha ahubwo byoza biyameriora gusumba mugabo amasezerano y'Arusha ntafudike
murakoze madame ni bigira consilite kandi twavuganye imbere yuko dutangura n'umushinga ntaye Charles Nditije nawe nyene ariko nibaza ko telefone itasubiye gukunda murakoze cyane rwose ku kanyamwa duhaye kugira ngo mutubwire ku byashikirije mu kanya gaheze murakoze
Makuru y'Radio Ijwi rya Amerika arabandanya tukiri mu Burundi ishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryasohoye iyindi raporo nshasha ku Burundi ibindi kuvyari muri iyi raporo mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze arabidushikiriza Jean Bosco uratwumva Hello, Jean Bosco. Hello, Jean Bosco, uranyumva? Jean Bosco ndakeka agatelefone kamugoye nkuko nabivuze ishyirahamwe mpuzamakuru.
Hello?
Human Rights Watch. Ego Jean Bosco uranyumva?
Ego takumva cyane Oriane.
Ego ishyirahamwe Human Rights Watch yasohoye raporo ku Burundi harimo iki muri make muri iyo raporo?
Ego Oriane muri make biri muri iyo raporo rigaruka ku ihohoterwa ry'agataka muntu birikorera mu Burundi. Rivuga yuko bwa mbere uno munsi habandanye haboneka ubwicanyi ku mpande zitandukanye. Bwa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rivuga yuko ubwicanyi bwagiye buriyongera na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, aho hatasibye kubonwa ibiziga byandaganye ibarabara na cyane cyane mu gice cya kabiri cy'umwaka uheze. Iryo shyirahamwe mpuzamakungu ONI rero ikavuga yuko ahanini ibyagiye biragaragara yuko inzego hari abantu bagiye barafatwa n'inzego z'umutekano mu Burundi, bagaheza bagatwagwa, bamwe bagafungwa, abandi bakabohezwa igufa, abandi bagaheza bagatorwa ibiziga bamaze gushika mu inzego z'umutekano rimwe na rimwe. Izo nzego ariko zikabyikura ko zikavuga yuko ataruhara na rumwe zibifite. Uno munsi rero rivuga yuko ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko inzego z'umutekano zisa ibintu byo guhohotera agateka ka muntu byafashe iyindi sura, aho abantu banyuruzwa mu ibanga ntangere ukamengo nta kigeze kiba. Ariko Human Rights Watch kandi iragaruka no ku bijyanye n'amatohoza ryagize mu gihugu cy'u Rwanda ku bijyanye n'ibijyanye n'abantu baba ariko bagirijwe imyimenyerezo ya gisirikare kugira bajyanwe mu migwi iza guhungabanya umutekano mu Burundi.
Uravuze ati bavuze kuri icyo kibazo cy'impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda, impunzi z'Abarundi, bavuze iki neza na neza ku bijyanye n'izo mpunzi ziri ko zirahabwa imyemerezo ya gisirikare?
Ego Human Rights Watch muri icyo kiganiro yavuga yuko yagize amatohoza koko iremeza yuko hariho impunzi z'Abarundi, habaye ugushwabura abagwanyi bava mu mpunzi z'Abarundi kugira ngo bade gutera igihugu, bade guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Bavuga yuko imyemenyerezo ishwabugwa ryakorwa n'Abarundi bari mu mpunzi, ariko imyemenyerezo bakayihabwa hamwe mu Barundi bafatikanije na bamwe mu Banyarwanda. Aho rero ubugezwe ishyirahamwe Human Rights Watch yavuga yuko ubugezwe umunyamabanga ntayegayegezwa mu bushikiranganji bw'ubutungane mu gihugu cy'u Rwanda, avuga yuko yabaye baguye mu gahunda yumvise ko hari ikibazo cy'umutekano muke hagati y'impunzi z'Abarundi, bakavuga yuko bakeneye kuronka amakuru akwiye kugira ngo bashobore kuba n'amatohoza akwiye. Ikindi rero icyo cyegeranyo cyagarutse ko ni uko cyemeza yuko hagiye haraba ibitero bidasanzwe, ibitero kandi bicagura ku bategetsi b'u Burundi n'abari mu mugambi utagira utari n'abari mu mugambi uri ku butegetsi, ndetse ibyo bitero bimwe na rimwe bikaba byatuma hicwa bari mu rwaruka rw'imbonerakure n'abari mu mugambi utavuga n'ubutegetsi. Ibyo rero bakavuga ko bitandukanye cyane n'ibyavugwa n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, aho bavuga yuko abayoboke babo bafite ibigwanisho bariko babikoresha mu kwigwanira.
Urakoze cyane rwose Jean Bosco, ndarurinze ku byo byavuye muri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch. Nshuti mwese rero mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije, turabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.